Mugakuza.
Tunywere Mugakuza, nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho, twigisha, dukebura, tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya (251) 171 (261) Sit wetitatu akaburungu big agakwego iteka akaburungu bi Facebook ligi teka tweet @ ligi teka
kandi njya munsi nabasanze muri ko mutamu
Mureme musubire mureme kuko abo duheganwa bose n'abantu b'imbundege gusa cyo bamaze nta kintu na kimwe batushobora kubamarira atari kugukora kagambara yose
nenda atwa ta YouTube tutanye rukumviriza ibitutsi
mureka abapombe ahubwo n'umuhore twumvinze
I'm going to go to the house.
Aho mutama wanje ndani wumvise
ikindi kandi ndabemere kuzubaka amazu y'amagorofa mwese mwibere mu kirere hasi mubahebere imirima y'ibitungano gusa
ashi akuzwe ntibamurika n'uyu nye nta wundi atuzotora ubu jewe cuya ngiye kuba mu nzu y'igorofa
ariko gacuye
eh
jewe wumva byoshoboka
rwose
beba atadusigurire nazobigenza
It's a name of Itakamer who could take it. I want him to look at doing. But I know to be also a connection with that.
I just ran out of a car, but
what I can't remember Kunda Bukin. No more motor of us. Yabi foods of Yabi foods. Kirazak move goods. I
could get a tune. Ijwi ryanjye jyewe nzoriha ubutari ibwami tomoye kandi ishoboka ifite icyo izotumarira abo barondi amajwi ngo utyoza abandi twarabahinyuye
ega cuya urakwiye kumenya ko tutanga ubutegetsi
tuzirikane rero gutora nabi ugatwagwa nabi watora neza naho ugatwagwa neza
tunywere mugakuza